Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri 18 muri 10 na Joy Diane na Haje Ndongo ibiganiro byo no mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Hase nayo tumvikana ko twatwita kwikuvyo kuko nta nk'ifomo tugira. Omwe basi yabava ati mwatevye mufite cyangombwa muri impuzi tugumana ubwo twisanzuye vraiment kubijanye nuko twakiwe tukamara umwanya munini yahantu.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aragaruka ku bibazo bitandukanye impunzi zahungiye muri Kongo bahura nazo, muri byo harimo uko kutakigwa bakaguma mu makambi y'agategekanyo, ukutaronka imfungurwa zikwiye, ukutaja mu masomero. Biruko mu gihe uno munsi isi yose iri kwirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi, turabigaruka ko mu buryo burambuye muri kino kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Nkuko nayinda biciye ku masonga, isi yose iri kwirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Ni misi yose igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatandatu k'umwaka utashe. Ishami ry'ishami mpuzamakungu ONU ryitaho impunzi RCR ritangaza ko abantu 68 million ku isi bahunze ingo zabo mu mwaka uheze bitewe n'ingwano, ubwicanyi n'ugutotezwa. Filippo Grandi arongoye RCR yabwiye amenyeshamakuru i Geneve ejo mu Buswisse ku bitigiri by'abahunze mu 2017 biri hejuru cyane ugeranije n'iby'abahunze mu 2016. Abenshi mu bahunze nk'uko Grandi abisigura bahunze intambara z'urutavana ko zidatorerwa inyishu. Filippo Grandi avuga ko ibitigiri birenga 2/3 by'impunzi ku isi bigizwe n'abanyagihugu muri Afghanistan, Siria, Sudani yo mu manuko na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kuga RCR abagira kuri 85% by'abahunga baturuka mu bihugu bikenye canke bibayabaye mu by'ubutunzi. Amerika yarayivanye akarenge mu kanama ka ONU kajejwe agateka kazi na muntu userukira Amerika muri ONU. Ambassador Nikki Haley yasiguye ko ako kanama gafise aho gahengamiye muri politike na cane cane ku kibazo ca Israeli. Nikki majambo yiwe yagize ati "Nduguruye twamugina dufashe ingingo kuko ivyo tugwanira bitatwemerera kuba mu murwi w'uburyarya. Wikunda ukarwanira inyungu zawo wihishije inyuma yo guharanira agateka kazi na muntu, ndugaye twamugina." Nikki Haley yagiriza akana ama ko kamye kanka Israeli kandi gashigikiye ibihugu bihohotera ubuzima bwa kiremwa muntu nka Venezuela, Cuba, Ubushinwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bisanzwe biri muri ako kanama. Umunyamabanga mukuru wa ONU ku ruhande rwiwe Antonio Guterres arashima cyane ko iyo nama yakoze ibishimwa mu guharanira agateka kazi na muntu, kandi akanasaba Leta Zunze za Amerika kwisubira ko ikaguma muri ako kanama. Aha twibutsa ko inama ya ONU ijejwe agateka kazi na muntu yashinzwe mu mwaka w'2006, ariko Leta Zunze za Amerika zayinjiyemo inyuma y'imyaka 3, ni ukuvuga mu 2003. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Murayumva mu Rwanda kuri FM 104.3, mu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Ku mugoroba mutwumvara kuri metero 19 na metero 22. Tino kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa.com, Facebook ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, muracumva muri makambi atandukanye arimo abarundi n'abanyarwanda.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
isi yose ukirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ariko imbere kuri yo duca tugaruka ku vyo umunsi tubanze tunyarukire gato mu murenge wa Nyabimata ni muri karere ka Nyaruguru gahana urubibe n'igihugu c'u Burundi ahavugwa igitero c'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana bisha abantu babiri bakomeretsa abandi bivuga ko abagavye ico gitero mu ijoro ryo kwa kabiri rishira kwa gatatu banatwitse no kuvuga banaturiye imodoka y'umuyobozi w'umurenge wa Nyabimata polisi y'u Rwanda yemeje ico gitero nkuko muvyumva mu nkuru twateguriye n'umenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa
Amakuru yatangiye gucicikana mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru bikorera kuri internet hano mu Rwanda aravuga ko mu ijoro ryo ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu rishyira kuri 20 abantu bitwaje intwaro zirimo n'imbunda bateye mu murenge wa Nyabimata akagari ka Nyabimata umudugudu wa Rwerere mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda bica abantu babiri bakomeretsa abandi bantu benshi barimo n'umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Nyabimata bwana Vincent Sengiyumva biravuga ko uwo muyobozi w'umurenge yaba yarashwe ku ijosi bakamukomeretsa ayo makuru yakomeje kuvuga ko abateye baba bashimuse bamwe mu bantu bari mu gace bagabyemo igitero mu bashimuswe birakekwa ko harimo abakozi ba koperative yo kubitsa no kugurizanya izwi nk'umurenge Sako Nyabimata bayirindiraga umutekano biravugwa kandi ko bagabye icyo gitero basahuye centre y'ubucuruzi ya Rumenero bagatwara bimwe mu bicuruzwa byari muri za butiki uretse ibyo kandi hari amafoto yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp y'imodoka na moto bivugwa ko zatwitswe n'abatenya bimata biravugwa ko imodoka yatwitswe ari umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge banatwika icumbi yabagamo naho moto yo ngo yari uwitwa havuga imana bakunze kwitanyangeze muri ako gace amakuru agaragara mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda nk'ikinyamakuru umuryango akadomo rwa aravuga ko abateye baturutse mu ishyamba riri ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi bakambukira mu cyayi bagahungukira ku murenge wa Nyabimata nyuma mu guhunga ngo basubiye iyo bari baje baturuka i Burundi hamwe n'abantu bashimuse nabo umubare wabona n'ubutaramenyekana itangazo rigenewe abanyamakuru rikizwe ku rubuga rwa polisi y'igihugu mu masaha make ashize riremeza iby'aya makuru riravuga ko mu ijoro ryakeye ryo ku itariki 19 z'uku kwa gatandatu mu masaha ashyira saa sita z'ijoro abagizi ba nabi bitwaje intwaro bataramenyekana bateye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata mu kagari ka Nyabimata mu mudugudu wa Rwerere iri tangazo rya polisi y'igihugu riremeza ko abateye barashe abantu batanu babiri barapfa naho batatu barakomereka bari mu munyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge riravuga ko abakomeretse bajyanwe ku bitaro bya Munini biri muri Nyaruguru aho bari kwitabwaho n'abaganga iri tangazo rya polisi y'igihugu naryo riremeza amakuru ko abo bagizi bana bibana twita imodoka y'umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge banagerageza gusahura Sako ya Nyabimata ariko ntibashobora kugira icyo batwara polisi iremeza ko abo bagizi bana bibana teye muri centre y'ubucuruzi ya Rumenero bahiba ibintu bitandukanye byiganjemo ibiribwa polisi iravuga ko abateye baturutse mu gace k'ishyamba rya Nyungwe gahana imbibi n'igihugu cy'u Burundi ari nayo nzira ngo bongeye gucamo basubirayo Muri ritangaza igipolisi cy'u Rwanda cyageneye abanyamakuru risoza rivuga ko inzego z'umutekano zihutiye gutabara no gushakisha abo bagizi ba nabi rikavuga ko abayobozi mu nzego z'ibanze n'abashinzwe umutekano bakoranye inama n'abaturage yo kubahumuriza mu gihe hagishakishwa abo bagizi ba nabi kugeza ubu ntaho bigaragara ko hari uwaba yatawe muri yomba akekwaho kuba muri icyo gitero amakuru ijwi rya Amerika yaje kumenya nyuma nuko hari bamwe mu bari bashimuswe bashobora kuba barekuwe Turacyagerageza kuvugana na bamwe muri bo nibidukundira mu nkuru yacu itaha muraza kumva bumwe mu buhamya bwabo kuri iki gitero. Ah bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ejo ya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda u Burundi n'u Rwanda bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi eka no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania nuko nyene turi kumwe n'abamenyesha makuru bacu batandukanye bakwiragirya nino kugira ngo baturabire uko biriko biragenda duhereye mu cankuzo ni mu gihugu cy'u Burundi hari umenyesha makuru ejo ya Amerika Fidel d'Antoine Nsabimana neza na neza Fidel uri mu ikambi ya Kavumu igwiriyemwo abakongomana amahoro ngaho Kavumu Mufidele.
Amaro neza Diana.
Gwibirori vy'uno munsi vyahimbaje gute amajambo nyamukuru ariko arahavugirwa n'inyabaki.
Birori vy'uno munsi nyamukuru vyahuje abaserukira amashyirahamwe atandukanye mpuzamakungu mu Burundi tuvuga nka PAM abaserukiye ASER abaserukiye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu Burundi ndetse n'abategetsi batandukanye nkabura matari ntara ya Cankuzo aho rero bifatikanije n'aba n'impunzi ziba muri ikambi izo nazo akaba ariho bagenzi babo bavuye makambi atandukanye uko arane y'abakoroma nari mu Burundi baje kwifatanya n'abandi bikavumu kuri uno munsi mukuru mpuzamakungu wabahariwe.
Bangana gute muri rusange abarizwa ngaho mu Kavumu ga Fidele?
Mu kambi ya Kavumu gusa iri mu ntara ya Cankuzo komine Cankuzo nyene ni mu buseruko bw'u Burundi niyo kambi ifise impunzi nyinshi cyane ndifise abashika 16,898. Ibyo n'ibiharuro byo kuwa 31 rusama 2018 ariko ikaba isanzwe ifite ubushobozi bwo kwakira abarenga gato 18,000.
Amajambo nyamukuru yahavugiwe uhereye ku mpunzi bavuze iki uno muso basanze bamerewe gute barategekanya kuzotahuka babona gute ubuzima bwabo?
Impunzi ziri muri no kambi nk'uko uwabaserukiye yajeje kuvuga ijambo yavuze ko zifise ubuzima bubi cyane aho bemeza ko imfashanyo bahora baronka igenda igabanuka ku munsi aho rero bavuze yuko ibintu bidahindutse imfashanyo bahabwa ikisununura bashobora kurya umutima amenyo bagasubira mu gihugu baje bavamo cya Kongo n'aho bavuga yuko umutekano utaragaruka bakavuga ko akwikirwa n'inzara mu mahanga upfuma ugwa mu gihugu wajuvamwo.
Ku rwego rwa HCR canke ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi izo mpungenge zabo bazumvise hari ico bemeye kubagiye gukora?
Gogo opoti aserukira HCR mu gihugu cy'u Burundi aremeza yuko iyo mfashanyo koko yagiraga abantu ariko akavuga yuko bivana n'abasanzwe babafasha iryo shyirahamwe HCR aho bavuga yuko ubu bafasha cyane cyane mu bintu bavuga byihutirwa ibyo yise mu Gifaransa urgence bigatuma rero ababa mu makambi bataronka imfashanyo zikwiye kuko izo bahora baronka baca bazigabanya kugira baje kudifashisha abari mu byo bita urgence byihutirwa bari mu ngorane z'ubuhunzi.
Urakoze cyane gose Fidele d'Antoine Nsabimana aho mu ikambi ya Kavumu ni muri Cankuzo ubandanye ubikurikiranira hagufi hama amasaha ari imbere aza kutuzanira inkuru yuzuye. Fidel acakuregwa mu ngata na mugenzi wiwe muri Rumonge ni turacari mu Burundi Krisi Munezera amahoro nawe ngaho Krisi mu Rumonge.
Ndakora mukije Diane ndaramukije nawe ariko ratwumviriza.
Eh ku munsi muza makungu wahariwe impunzi wahimbarijwe hehe ngaho mu Rumonge byifashe gute?
Umunsi mukuru mpuje makungu hariwe impunzi kwisi hano mu ntara ya Rumonge wahimbarijwe mu gisagara ca Rumonge nyene aho waruhagarariwe n'ubugihagarariwe na musitanteri wa komine Rumonge Celestin Nitanga ari kumwe n'ubuserukira ishirahamwe mpuzamakungu HCR mu karere k'ubumanuko bw'u Burundi. Hari kandi abanyarumonge baje kwitaba bakaba baje gushyigikira bagenzi babo b'impunzi z'abanyekongo basanzwe babana mu gisagara ca Rumonge hamwe n'abari baje baserukira impunzi ziri mu ikambi y'imfata kibanza yahitwa Imakombe. Ibirori byatanguye to bitevye ariko gushika ubu bitavye ibyo birori bagize urugendo hano mu gisagara ca Rumonge hanyuma impunzi z'abanyekongo zirerekana udukino tujanye n'ubuzima babayemo bw'impunzi.
Hanyuma ga Krisi aho mu Rumonge umuntu yovuga ko ari impunzi nyabaki zahahungiye bava mu byahe bihugu?
Impunzi ziri hano zigizwe ku gice cya mbere n'impunzi ziba hano mu gisagara cya Rumonge ni nazo nyinshi zikaba ziba hagati mu Banyarumonge. Izo mpunzi rero zikaba ziharugwa ku 375 muri bo harimo umukenyezi umwe ava mu gihugu cy'u Rwanda abo bose basigaye bakaba bose bava mu gihugu cya Congo. Hari kandi igice cya kabiri kigizwe n'abanyekongo 154 bakirindiriye mu ikambi y'impunzi y'imfata kibanza yahitwa Imakombe abo nabo bakaba barindiriye kuronderegwa ibibanza bakirigwamwo mu makambi y'impunzi yuguruwe mu ntara zo mu buseruko hamwe n'uburaruko bw'u Burundi.
Hama muri rusangi uvunaguye bimwe mu bibahanze kuri uno munsi ni nk'ivyaha?
gushika ubu abamaze gufata ijambo bashikirije uko ubuzima bwabo bumeze na n'izimpunzi ziva mu gisagara ca Rumonge aho userukira izo mpunzi z'abanyekongo yamaze kunegura yuko izo mpunzi zafashwe cyo kimwe na izindi mpunzi zisanzwe zarakiriwe mu bindi bisagara by'u Burundi aho rero akaba yasavye leta y'u Burundi hamwe n'ishiramwe HCR yuko maguru masha bo bafasha kuronka uburenganzira bwo kujana abana babo ku ishuri hariho benshi bavuga yuko batarashobora kuja ku ishuri hamwe no kuvuzwa ibyo bikaba biri muri bimwe mu burenganzira butegekanywa n'inama nkuru ya ONU yashinze uyu munsi mpuzamakungu hariwe impunzi ku isi.
Urakoze cyane gose Chris Munezero na wewe ubandanye ubikurikiranira hagufi hama turaza kongera tukwikore ku masari imbere kugira ngo utuzanire inkuru uyuzuye. Mu gihugu cy'u Rwanda na uyu munsi wahimbarije mu ikambi ya Nyabihembe ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Umumenyesha makuru ijwi ry'Amerika mu Rwanda Desire Hatungimana ni wari kora bikurikirana. Desire, amahoro ngaho mu Rwanda?
Amahoro Diane.
Ego, ibirori vy'uno munsi biriko birahimbarizwa ngaho Nyabihembe vyifashe gute?
Ego, ibyo birori nk'uko kurehimbarizwa kambi ya Nyabiheke ni mu burasirazuba bw'u Rwanda ahantu hishikiye umushikiranganji ajejwe ibibazo by'impunzi ari kumwe n'userukira HCR ngaha mu gihugu cy'u Rwanda eka mbere yaherekejwe n'abandi bashitirateke nk'ubuserukira Amerika ngaha mu Rwanda. Ni kuvuga ni kambi rero imaze igihe kinini kubera yatanguye mu mwaka w'2005 mwumva ko imaze imyaka 13 irimo abantu barenga 15 rondera kuronka ubuhunzi hakaba rero havugamwo ibibazo bitari bike nk'uko userukira iyo kambi yamushyikirije cyane cyane ibijyanye n'indero aho abana bahejeje amashuri yisumbuye bataramye iyo bajya ugasanga bagiye bahejeje amashuri baca bajya mu zindi ngeso kubera atagira icyo bakora ugasanga abana bakiri bato baratwara inda akaba yasabwa imbere ku gipolisi icyo bafasha kugira tuje mwene izo ngeso avuga cyane cyane yuko hariho ibintu bijyanye no kubura ibyangombwa amakarata aranga izo mpunzi ababuze ibintu byinshi byo gushaka hanze kugira bashobore kwivuza cyangwa kujya gukora ubundi buzihenze ama agasaba yuko ibyo byose byotorerwa umuti. Muri kino gihe rero hariko harabaye ibirori bitandukanye amajyamba atandukanye ibyo bibazo cyane cyane biba hanze harimo n'ikibazo bashobora gusimbura ababo kubera bahamaze imyaka myinshi imyaka 15 nk'uko ndeko ndabivuga iyo bakabura aho bashingura ababo ugasanga mu gushingura hari igihe bagenda gushingura aho bari bashyize aba mbere bikabatera agahinda kubanza kuzura aho bari bashyize abandi bakajya kwashyira abandi kandi bakaba basabye ko akarere kadati huko bafasha gutora inyishu y'icyo kibazo. Ikindi kibazo bafite gikomeye cyane ni uko baguma biyongera mugabo kuva bagishyika atazu n'imwe iriyongera ku nzu bashyize babamwo kandi bahamaze imyaka 15
hari umuhango babahawe kuri izo ngurane zose bashakirije bababwira ati tugiye kubikemura mu minsi iri imbere canke ga Desire.
Izo ngarane zose bashikirije turarindiriye mu kanya gatoya umushikiranganji Julien Darc de Bonheur yahishikiye twizera ko aza gutanga inyishu kuri ibyo bibazo byose byabajijwe kuko ugiye kuraba nk'ibyo bibazo by'indero tubisanga no mu yandi makambi nk'ikambi ya Mahama. Ngira mu kanya turava turonka inyishu tumuhe umushikiranganji.
Urakoze cyane rwose tukurikiye kugira ngo iryo jambo ry'umushikiranganji araba iby'impunzi mu Rwanda de Bonheur ntirigucike urifate hamuze kuri tuzanira amakuru yacu yo hanyuma. Ego, tukiri mu gihugu cy'u Rwanda ahamwomenya yuko leta y'u Rwanda yavuze ko igiye gutanguza byihuta ibiganiro hagati y'ibihugu impunzi zaje ziturukamwo kugira n'u Rwanda kugira ngo impunzi zifuza gutahuka zibe zafashwa gusubira iwabo. Turacabandanya namenyesha makuru bacu ariko arakurikirana ivy'uno munsi muri Uganda. Turi kumwe na mugenzi wacu Ignatius Bahizi. Amahoro Ignatius. Ego, uri mu ikambi ya Nakivale byifashe gute ariko arahimbarizwa uyu munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi?
Ego, turi hano mu nkambi ya Nakivale aho bahimbarizwa uyu munsi kandi iyo nkambi uno munsi bahisemo ngo hahimbarizwe ibirori kubera irimo gushyitsa imyaka 60 ituza impunzi zituruka mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Umunsi wihabiwe n'abantu benshi cyane impunzi zituruka mu bihugu bitandukanye abayobozi. Okay, sawa.
Turumva aga telefone kabahizi katwankiye dutunge turahava tumugaruka ko hanzi hato ariko rero mu makuru yacu yo hanyuma ariko tukibutsa yuko icivugo cuno mwaka ari twifatikanye n'impunzi aho ziri mu byo barimwo byose turabandanya tubinoganza tumira mate gatonya duce tubandaniriza muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nabice ku masonga nkitangura impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Rusenda ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo sivuga yuko no munsi ubasanzwe mu bukene bw'ibitari bike ariko batibagiye nuko hariho abandi bari mu makambi y'agategekanyo barushe gusumba ibindi kwino nkuru turabibaza umenyesha makuru y'ijuru rya Amerika Vidaste Ngabo.
Ubwo hizizwaga umunsi wari impunzi kuri uyu wa gatatu tariki ya 22 kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2018 impunzi z'abarundi ziri muri iyi nkambi zagaragaje yuko uyu munsi uzisanze zitagira ibiribwa mu mazu kubera yuko ukwezi kugiye kurangira ari nta bifungurwa bahabwa n'ishiramwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM.
Nta bigaragara nuko dushobora gupokera vuba kugize itariki 20 zimaze gushika kandi umunsi mukuru turiko turawuhimbaza ariko abantu bari mu nzara cyane hari gihe batubwira ngo tuzopokera itariki zitanu kugeza nuno munsi ubuzi wa itariki 20 nta nagatetezi turabona ko gupokera turi kugurisha uburago n'uburengeti kugira ngo turonke ikintu tugaburira abana n'ubundi abana bahora barara ku mahema yonyine cyangwa hasi gusa n'ubu baracarara hasi gusa kuko umunsi mukuru dusanze mu nzara nta kintu akimwe dufise tujye ibintu byose twaramaze kubigurisha
kubera ibi bibazo z'impunzi z'abarundi zigenda zihura nabyo muri imyaka itatu zimaze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zatangiye kwihangira imirimo muri iyi nkambi nore ko hari zigeze kubikorwa ndashikirwa biri mu buhinzi n'uburobyi
bo muri imyaka 3 tumaze turaha twarahinduye ibintu byinshi cyane gose byatumye biboneka kubera twiga barefiye aha mu Rusenda nk'itomati ntizaboneka nk'amashu ntiyaboneka kugira uyaronke yabanza kuva i Burundi akabona kujaboka hangaha mugabo baho dushikiye aho makambi twarashitse turarondera amasuka turi yaranja turarima ubu ibifungurwa turabironka kwibe y'intoya kandi umuntu atiri waravunika ngo ave ngaha aje kubigurira iyo kure ayo namahigwe ya mbere amahigwe ya kabiri nababembe ababene gihugu baratomboye nabo nyene ubu baza kubigura bitabagoye nk'itomate nk'amashu ibitunguru intore izo zose n'umuceri ibyo byose barabironka bitabagoye
urumva umusaruro meze neza ko hari pe bija kurondera amafi bikayazana urumva umusaruro ushoba mwishi ushoba uriyongera kandi abantu bari mu nkambi baca bakora ubuzi bwo gukura imboga mu mato bashira ku musenyi
sugwego rw'ubuhinzi n'uburabyigonye n'izimpunzi zo mu nkambi yo mu Rusenda zahinduye muri iyi myaka 3 ahubwo ubwego bwo kunguruza abantu nabwo gwateye imbere aha muri inkambi kuri ubu harabarugwa mu motarenga 30 impunzi z'abarundi
kwiyunguruza twararikoze cyane ubu ugiye gufata urugendo mu kwiyunguruza uburaronka imoto bitagoranye uraronka imodoka bitagoranye mugabo kare uje kurondera imodoka cyangwa imoto ntayo waronka warafata nk'amasaha 2 cyangwa 5 wicaye ku ibarabara n'umunsi ugahera ugasanga no kurarura araye mu nzira kubera kwiyunguruza byari bigoye cyane mugabo ubu turashima Imana uri yunguruza tangorane uravanga ho gasimba no mu nkambi kagenda ni moto kagaruka ni moto
umuyobozi wa groupe y'abarara noro ari na inkambi yo mu Rusenda iherereyemo bwana Sibatwa Juma John yemeza yuko izi mpunzi z'abarundi zagize uruhare rukomeye mu iterambere ryo mu Rusenda binyuze mu mirimo y'ubuhinzi ubucuruzi n'uburobyi ndetse n'ubwubatsi zikorera mu Rusenda kuko muri iyi myaka 3 zimaze umusaruro w'ubuhinzi wariyongereye ku buryo bugaragara nubwo biruko izi mpunzi z'abarundi zivuga yuko zitisanzura mu mikorere yazo kuko arigeze zigenda zinyanyaswa na zimwe mu nzego zishinzwe umutekano kubera imisoro idasobanutse bagenda basaba zimwe muri izi mpunzi zikorera imirimo yo kwiteza imbere hanze y'inkambi
cyane cyane kituhangayikisha n'abasirikare mu ibarabara batwaka ibyo tuvuye gusarura
ariko barabasaba ntibabaka baragura
amata
tugiye mu ibarabara baradutotetsa nk'umurundi rero cyane cyane ugerima kubora ngo zana perimi kongo nayo beshi n'amaperimi afise dukoresha amakarte de membre ibarakare cyane cyane ntujayo mugaye ibuvira mitende kubera aho turatanga na ruswa umuntu akarengana icyo dusaba rero twebwe twasaba ase idufashe iturasa mapeti
mwomenye yuko muri inkambi yo mu Rusenge irimo impunzi z'abarundi zirenga 30 mu gihe mu nkambi y'umurongwe irimo impunzi zirenga 5000 no mu makambi y'agateganyo akomeje kugwiramo izindi impunzi z'abarundi zigenda zisaba ubuhungiro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zivuye mu gihugu cy'u Burundi. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenge mu ntara kivuye amajyepfo.
Vedaste Ngabo harakenuye. Vedaste ati mu Rusenge bariyungunganya ariko ambavu yabiyungunganya hari nabandi bavuga yuko bagikenewe gufasha byifashe gute mu ikambi ya Nyarugusu ya Tanzania. Abarundi bavuganye n'umenyesha makuru y'ijuru Amerika James Jovin bamubwiye yuko ahanini ico bipfuza ari uko amashami atandukanye bafata mu mugongo yorondera umuti urama wo gukemura ibibazo bitandukanye bagarutse ko kuri mikro yiwe.
Jewe impunzi imwe mu mpunzi nyinshi ziri hano Nyarugusu umunsi mukuru w'impunzi ku isi nzima wa uba tariki 20 unyibutsa yuko impunzi atagateka ifise uvuga umaze guta igihugu cyawe cy'amavukiro ukava mu itongo ukava mu muryango ukajya kwitwa impunzi icyo gihe agateka ntubugigafise rero uyo munsi mukuru uranyibutsa kumenya icyo ndi ugatuma niyumvira icyo nzoba ndi jo aho bukera
jewe iyo hashitse ku munsi mukuru w'impunzi jewe numva mfise umubabaro cyane gose kuko iyo nibutse ko ndaha hantu nta maguru nta maboko mfise ndi munsi y'amaboko yabatwakiriye nta mwidegembyo dushobora kugira ngo turenge inyuma y'ikambi tuzunguruke ni kuvuga umuntu asaza atamenye ati inyuma hameze gute nta muntu yigera amenye ati ejo nanje kumbure naho umwana ejo simenye ukuntu nanje kazoza ku mwana wanje ukuntu kazogenda twicaye handi tuguma duteza amaboko gusa none na nyabuzi n'abanyakazi nyene babahaye ubuzinga ha buto buto nubuntu nyene atakamaro no vuga ni nkuko bahagasaba niko nyene gusa bica bituma rero ngaho tugira umubabano mwishi cyane kubara turi nyuma y'igihugu tutari mu gihugu cyaje ngo tugire umwidegende
no kuvuga ubuzima bwo ngaha mu buhungiro buragoye cyane ibihugu twiye tuvamo Burundi muri Kongo n'ahandi wasanga dufise umwidegembyo dushobora gukora imirimo ishobora kugira ngo tubeshaho ndetse tukiteza imbere tukorora ibintu bikagenda neza ariko ngaha mu buhungiro ingorane usanga ihari nuko umuntu kugira ngo ashobore kurenga inyuma y'inkambi usanga bisaba uburenganzira resepa sari byo bita ikibali ngaha mu nkambi y'impunzi rero usanga ivyo navyo ari ngorane iyo babonye umuntu nawo yinjiye ataki barafise ukazusanga arafashe no gufungwa arafunzwe
ibazo umuntu akonda guhura navyo umuntu arajya uko adashaka agafungura nabi
gufungura neza ariko ntabironke ugasanga agatoki ubwo nk'ugukabukanya n'ubugali horose agatoki abari kufungura ugasanga ntukarose ugasanga kugira uronke uburyo bwo kuguranya agatoki biragoye mbona ko amashira hamwe yoja hamwe akabiraba akagirana akagira icyo dufashije kuko amashira hamwe asanzwe azi ingorane z'ibihugu byacu kandi amashira hamwe arazi ingorane natwe nk'impunzi dufise rero ni byiza bakagira niba karaba kuntu bashobora kudufasha nk'abana babo ntibadufate nk'impfuvyi hanyuma bakaduha intunze nyuburenganzira kuko ubwo burenganzira bwoba bumwe mu miti yotuvura ibikomere twagize mu kubura bacu no mu guta igihugu cyacu
jewe ico nosaba amashira hamwe ajejwe impunzi ku isi yose no vuga ko boshira hamwe bakaja hamwe bakicara kuko hari abantu barushye no guhunga bamaze imyaka mirere na mirere abantu baho bavukiye mu buhungiro bamaze imyaka 50 atamenya n'igihugu ciwe kimeze gutya ko boraba kugira ngo bagarukira gateka kazina mpunzi umuntu bamushira ahantu yumve ko yero nk'umutekano wiwe ukwiye bakamushira ahantu bakareka kwama ariko baramufata nk'impene bakwega mara muvuye hama bamusubiye ha munguruza muhunga makambi musubira nk'ubugemaze iyi nkambi ngirangigira gatano imva hangenda nunguruza tuduga tumanuka bakunguruza twamana intekera ku mutwe igihe cyose nasaba amashira hamwe ko moraba ahantu moraba umuntu kuko beshi bubara turubuye no mu mutwe w'abantu beshi baraturubuye no mu mitwe kubera iki kubera abantu batamutekano kwiye bafise
icyambere nyamukuru nohera ko cyokorwa n'amashira hamwe kugira ngo impunzi yisange imeze nk'abandi bantu bose sinda gitandukana ko nuwa ntanguriye uyu muvyeyi nuko amashira hamwe na cyane cyane jejwe impunzi yoja hamwe akaraba ukuntu yo toriki umuti w'ingorane impunzi zimaze guhungaka kenshi zarushe biboneho no mu mutwe zimaze kugira ingorane bazishira ahantu kabisa zicare zuruhuke zituriye ko bya biboneka ko byananiwe amashyira y'amashyira kuba yarananiwe no guhanura abanyapolitike mu bihugu inzo mpunzi zavuyemo ngo bibemo amahoro zisubire nuko kabisa borondera ahantu ziruhukira zikicara zitekereje impunzi ntizironke imiti kwiye impunzi ntizironke indya zikwiye bongereze ariko uyo se umuturama nuko zironka ahantu zicara zitekereje ubuzima bwazo bwose
umuntu amaze kubahunze kime coco no kumenya ko yagize ikibazo no kumwitaho hanyuma agafashwa ibikwiye gufashwa bikenewe nkifashanyo ko birababaje umuntu yahunze ahunze afise ingorane ashitse yashitse ugasanga karagira zindi ngorane kiza no ko bo bafashaje umuntu by'ibifungurwa co gira ikimaze
Harakoze rero mugenzi wacu James Jovini yatorokanije ya majumu hejeje kumva impunzi z'abarundi bari Nyarugusu ni mwikambi ya iri muri Tanzania ncuti bakunzi na mwebwe mwariko muratwumviriza mwakoze cyo kimwe namenyesha makuru bacu bose bagize ico batera muri kwino kiganiro ino sankimenye yegeranije amajwi hamwe na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma nabo nyene bakenuye Diane na Hazu narinde message wanyu mu ntara y'uno munsi turasubira saa 10 tuza kunoganza ivy'impunzi kuri uno munsi muza makungu wabahariwe aho muri muze kubana natwe
Afrique.